murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwanamutse Jeffrey, turahera mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya, yavuze cyo ku munsi w'Imana kuhagaritse imyerekano yiyamiriza ubutegetsi. Yavuze ko yiteguye kuganira inyuma yo gutegwa akamo na Perezida William Ruto ko kuyihagarika, ariko yaragabishije ko iyo myerekano ishobora gusubira mu minsi mike. Abantu bihumbi baritabiriye imyerekano yiyamiriza ubuzima buzimbye hamwe no kuba yaribwe amatora. Yatunganijwe inshuro zitatu mu ndwi zibiri ziheze, yabaye mu bugizi bwa nabi, kandi iyindi myerekano yaritegekanijwe kuri uyu munsi wa mbere. Mu gatondo kejo ku munsi w'Imana, Perezida William Ruto niho yasaba Odinga guhagarika iyo myerekano. Yavuze ko imaze gupfamwo abantu batatu n'abandi barenga amajana ane bakomeretse, barimwo abajejwe umutekano hafi mirongo itandatu. Ruto yavuze ko hashobora kuba ihinyanyugwa muri komisiyo y'amatora. Iki ni kimwe mu bisabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Odinga yabwiye abamenyeshamakuru ko afise icyizere ku byashyikirijwe na Perezida William Ruto. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko haba ibyo hinyanyugwa muri komisiyo y'amatora, harimwo ko Perezida atemerewe kuyuzuzamwo abamushigikiye. Odinga yavuze ko hakwiye kuba inama nshingamateka irongowe n'impande zibiri kandi ifashwe mu mugongo n'abahinga mvamakungu. Yemeza ko Perezida Ruto atabitoreye inyishu bazoca basubira mu myerekano hatarenze indwi imwe gusa. Muri Afrika kandi, Burkina Faso yarirukanye abamenyeshamakuru babiri b'Abafaransa. Abo bakorera ibimenyeshamakuru Le Monde na Liberation vyo muri ico gihugu nyene, nk'uko ibyo bimenyeshamakuru bwabyo byabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Byagiriza ubutegetsi bwo muri Burkina Faso gutoteza ibimenyeshamakuru by'abanyamahanga. Ikimenyeshamakuru Liberation cyavuze ko Agnès Fevre hamwe na Sophie Duce bageze i Paris ejo ku w'Imana kuwa gatanu w'indwi iheze, niho batumwa ko n'inzego za gisirikare muri Burkina Faso zirababaza mu nyuma ziruhira kubamenyesha ko birukanywe. Mu itangazo ikimenyeshamakuru Liberation cyasohoye ku rubuga rwacu, cyavuze ko abo uko ari babiri atagasembwa bafise bakorera muri Burkina Faso mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi bafise viza zemewe hamwe n'ibyangombwa byo gukora umwuga wabo. Cyavuze ko kiyamirije kivuye inyuma iyirukanywa ryabo muri icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushingwamanza canke umuavoka wa Donald Trump yavuze ejo ku munsi w'Imana ko agiye guhangana n'ubucamanza kubyo bwagiriza umukiriya wiwe. Trump yagirizwa ko yatanze igifukamunwa cy'amadolari ibihumbi 130 ku mugore w'icyamamare muri sinema z'imibonano mpuzabitsina kugira ntavuge ko bigeze kuryamana. Avoka Joe Tacopina yabwiye televiziyo nyamerika CNN ko ayo mafaranga Trump yayarishe Stormy Daniels ku bushake bwiwe atayarishe bishingiye kuri politike. Trump yarahakanye kuva kera ko hari ibyo bahuriye ko n'uwo mugore, ariko yaremeye ko yayarishe imbere y'amatora yo mu 2016 aho yariko arahiganwa n'umudemokrate Hillary Clinton. Avoka Tacopina yavuze ko atazoreka kuvuga ko umukiriya wiwe atakimwagira igihe yofatwa ejo ku munsi wa kabiri, ariko ngo ntazoshoka asabwa ko urubanza rufutwa. Trump abaye uwa mbere yahoze ari perezida yegeswe ku cyaha yagirwa n'ibyaha birenga 30, ariko icyaha yagirizwa ntikiramenyeshwa ku mugaragaro kandi kizotangazwa igihe azorengukira mu butungane ejo ku munsi wa kabiri. Nayo amakuru ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Misile z'Uburusiya zarishe abantu batandatu ejo ku munsi w'Imana mu bice bibamwo abantu mu gisagara cya Kostiantynivka hafi ya Bakumute ni mu buseruko bwa Ukraine. Ni mu gihe Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yashimiye abasirikare biwe kuco yise guhangana n'igisirikare gikomeye cyo muri iki kinjana gihungabanya ikiremwa muntu aricyo Uburusiya. Zelensky yabivuze aho bibuka umwaka urangiye hatowe ibiziga by'abasivile mu gisagara cya Bucha ni hafi y'umugwa mukuru Kiev wa Ukraine. Ubwo bwicanyi cyabaye icibutso cy'ivyaha byo mu ntambara byagirizwa igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwagiriza igihugu nabwo bwagiriza Ukraine nabo bicuditse bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi kuba ari bo babikoze kugira mu nyuma babibwegekeko. Uyu mwaka uheze ubwo bwicanyi bubaye bihuriranye n'uko Uburusiya bushikiriwe kurongora kanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Ugutana mu mitwe gukomeye kurabandanya hagati y'igisirikare cy'Uburusiya n'icya Ukraine mu mikingararo y'igisagara cya Bakumute ahamaze amezi hagwanirwa bikomeye hagati y'izo nteko zibiri. Mu Rwanda Paul Kagame arongoye umuryango wa FPR Inkotanyi kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1998 niwe yatowe kubandanya kurongora. Manda y'imyaka itanu yahawe na Kongre ya ere izorangira muri 2028. Assumpta Kaboyi yaradukurikiraniye amatora yabaye ejo.
Gutora abayobozi nicyo gikorwa cyasoje kongere yari maze iminsi ibiri n'amatora atagaragayemo impinduka zigaragara ku isonga nyirizina. Perezida Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa kuyobora FPR ku mwanya wa vice perezida watowe ni madamu Uwimana Consolé wahoze ari senateri. Yasimbuye bazivamo Christophe wari umaze imyaka icumi muri uwo mwanya. Ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi hatowe Bwana Gasamagera Wellars wasimbuye François Ngarambe wari umaze imyaka 20 muri uyu mwanya. Gutora bazayobora umuryango FPR Inkotanyi mu gihe cy'imyaka itanu byahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 uyu muryango umaze uvutse. Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yagarutse ku nzira itoroshye uyu muryango wanyuzemo kugeza aho ugeze ubu.
Ndibuka abenshi twari tudafite n'imyenda yo kwambara, hari aho twavanye amafaranga yo kugira ngo twambare, yango nibwo bwari ubwa mbere nambara isuti. Ndetse ingendo z'abakozi ba leta icyo gihe twashyizeho ba minisitiri n'iki nabwo dufata muri wa mufuka tukajya tugura amatike. Aho mvuga amafaranga yavuye ni amafaranga yari yasagutse ku rugamba. Umuminisitiri wa mbere gusohoka agiye ku kazi ka leta afata amafaranga ngo agiye gufungura za ambasade hanze 200,000 by'amadolari aragenda n'ubu ntaragaruka.
Uyu muministre Perezida Kagame yavugaga ni Jean Marie Vianney Ndagijimana wari ministre w'ububanyi n'amahanga uba mu Faransa. Suwo gusa Perezida Kagame yatunze agatoki kuko yavuze n'abahoze muri FPR Inkotanyi bahunze u Rwanda.
Hanyuma noneho muri twe muri twe abarwanya intambara bagize bati nabo bamwe bafata inzira barigendera kubera ko ubundi muri bo banarwana niyo ntambara ibyo bari bafite mu mutwe bazageraho cyangwa bazigezaho baje usanga atari wo mugambi rusange wa RPF.
Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yumvikanishije ko aba bayobozi bananiwe gusobanura inshingano z'ibyo bakoraga bahitamo kuva muri FPR baragenda. Perezida Kagame yakomoje kuwahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR aho yumvikanisha ko wari umunyamabanga mukuru yafatiwe mu bikorwa by'ubujura yiba amafaranga. Bamwe mu bahawe ijambo muri iyi kongere ya FPR yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 35 bagaragaje ko FPR bayiyobotse kubera imikorere yayo. Minisitiri w'urubyiruko mushya Dr. Rutuma umutima twishima Abdara warusanzwe kuri ibitaro bya Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mbere yuko agirwa ministre yagaragaje ko muri FPR urubyiruko rubasha gukabya inzozi zarwo.
Yango nongere mbashimire kukizere mwangiriye cyo kuyobora ministeri y'urubyiruko. Ubundi nka kera cyangwa hari no urubyiruko duhura rwo mu bindi bihugu uramutse uri nk'umuganga uri muri consultation umuntu akakugeraho akakubwira ko yarose yabaye ministeri ubundi wa ma transferi nk'iyo kugendera kuko ntabwira ngo kimwe muri achievements za RPF no muri achievements za nyakubahwa chairman wacu nuko hano mu Rwanda urubyiruko professionals wariwe wese yarota yageze ku mwanya runaka ngira ngo ni kimwe mu bintu bikomeye imyaka 35 isigiye abanyarwanda.
Usibye abanyamuryango ba FPR inkotanyi bagera ku 2000 bari bitabiriye inama abahagarariye imitwe ya politiki yose ikorera mu Rwanda n'abahagarariye imitwe ya politiki iri ku butegetsi mu bihugu bituranye n'u Rwanda n'ibya kure nabo bari bitabiriye iyi nama. Mu Burundi ishyaka CNDD-FDD ryari ryohereje intumwa harimo uhagarariye ishyaka Frelimo ryo muri Mozambique, NRM ryo muri Uganda, ZANU-PF yo muri Zimbabwe, ishyaka chama cy'amapinduzi ryo muri Tanzania ndetse n'intumwa zoherejwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Bamwe mu bakurikira politike y'u Rwanda basanga kuba Kagame yarongeye gutorerwa kurongora FPR ari kimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana ko uwo muryango uzomutanga nk'umukandida mu matora ya perezida ategekanijwe umwakuza.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 Radio yacu voa.com naho murahadusanga, naho Facebook na Twitter mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Mu Burundi, imirambo y'abantu 13 muri 15 baguriye n'ikirombe cya zahabu mu cyumweru gishize yarayishyinguwe.
Uko byifashe, abantu bapfuye bakuye mu kinogo bose ni 13. Ubu rero tukaba tugomba tubashingure, ariko harimo umwe ava mu Kayamba, nabi wabo bari ngaha.
Nikodeme Ndahabonyimana ni musitanteri wa komine Mabayi aho ibyo byabereye. Mu Burundi, abacukuzi ba zahabu 15 bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu baguweho n'imisozi. Imirambo 13 yabonetse yashyinguwe ejo ku cyumweru, abandi ntibaraboneka. Eloge Willy Kaneza.
Abo inzinza habo bapfuye mu ijoro ryo gatanu rishiro gatandatu baguye mu binogo bibiri ahitwa Gafumbegeti ni muri zone butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Ubw'amasoko y'Ijwi rya Amerika byatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye uruzi rugogo ruhegereye rwuzura rurata inzira. Amazi yarwo yaciye ahusha inzira senderana yisuka mu birombwe byarimwo abimba inzahabu. Mu kinogo cya mbere harimwo abacukura inzahabu 11, icya kabiri cyarimwo 4. Bapfiriyemo bose nk'uko amasoko yacu abivuga. Ku mutaga kuri uyu wa gatandatu, igipolisi kijejwe gukinga impanuka, abakozi b'ubushinganje bujejwe ubutare bari kumwe n'abajejwe intwaro biriwe baragerageza gukurayo ibiziga no kuraba ko hari abo borokora, ariko bibatakuwa amazi. Mugabo mu gicugu cyo kuri wa mungu bahavuye bakura ibiziga 13 mu binogo nk'uko byemezwa na musitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonyimana agira katubwira amamuko y'abapfuye bashinguwe kuri wa mungu.
Uko byifashe, abantu bapfuye bakuye mu kinogo bose ni 13. Ubu rero tukaba tugomba tubashingure, ariko harimo umwe ava mu Kayamba, nabi wabo bari ngaha duca turaba ko tuvugana amasaha y'ikabarore tumukoresheje isanduku tumushiremo, hanyuma je nca ndamujyana mu Kayanza amasaha y'ikabarore ngo mende amurondo duce duhurira mu guhegura ndamumuhe. Abandi bava 10 bava ngaha nyina muri Mabayi, babiri nabo muri Mugwi, umwe nawe mu Kayamba. Na kumutumba wa Rutore na Gafumbegeti yao washingura na hano hamwe kumutumba wa Rutore na tukaya tuwashingure.
Bwana ndahabonye imana atwara komine mabayi ahamagarira abimbyi b'inzahabu n'abakoresha babo kwirinda gucukura mu gihe haguye imvura nyinshi.
Impanuro dutanga ubwa mbere twatanze impanuro nk'uko bikurikizwa n'amategeko nyene ko botegeza ko bafise amasirase. Mugabo amasirase barayafise. Mugabo isigura umuntu afise amasirase ngo aje. Kandi twongera ko babonye imvura iguye ari nyinshi bacho bava mu ibyo binogo. Cyane cyane gusanga ibinogo bimaze kugera mu metero 10 ugasanga n'aho yegereye amazi ashobora kuzura gaca cyayo.
Umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseni Baruta arafite cyahanura amakoperative y'abacukuzi n'ubushiranganje bujejwe ubutane n'agataka kugira amasanganya gabanuke canka tuzwe.
Akamo kambere no gatera amakoperative mwe nayo yimba ubutare bokora mu migwi hakaba umugwi winjira mu kinogo hakaba n'uwundi ugumi musozi kugira ngo babari hanze y'ibinogo babarabire ingene igicu kiriko kiragenda imvura ikuvye bagashobora kuca babwira abandi bati nimuveyo bakayirindira na karengo ubusiga imvura arayirindira. Ubutumwa bwa kabiri no gushikiriza amakoperative akamana ntaryo araba yuko muri barya abakozi bakoresha yuko atabandi bantu boba babinyegezamwo kugira ngo baje kurondera inzahabu canke ubundi butare mugabo babirondera ku giti cabo binyegeje inyuma yabo bantu baba bariko bakora bazwi. Ubutumwa bukurikira no buha ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubutare nagataka bakama iminsi yose baraba yuko ayo makoperative afise amakontra amasezerano na zanzu z'ubwishingizi ibi twita assurance kubasaba yuko batohirahira ngo basubire kuja gukora ibikorwa mwene ivyo badafise ubwishingizi kuko iyo habaye ingorane nk'izi bafise ubwishingizi bararonka indishi y'akababaro ariko bataburonse biba ibikorwa by'imfagusa n'uruhombo ku gihugu n'uruhombo ku miryango yabo.
Mu buraruko bushiburengero no mu buraruko bushibuseruko uduce tubiri turimwo ubutare bwinshi butandukanya mu Burundi amasanganya amwe nayo arakunda kwibonekeza. Abimba inzahabu mu kinyegero cyane cyane bahitamwo gukora mu ijoro kugira binyegeze abajejwe intwaro bagacukura mu binogo binjiramwo atagikoresho na kimwe bafise cyo kwikingira. Intara ya Cibitoke ntikunze kuvugwamwo benshi mu bahitanwa nayo masanganya kurusha izindi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tujye Kigali mu Rwanda aho mu mpera z'icyumweru dusoje habaye itangizwa ry'ibihembo nyafurika bizwi nka African Heritage Concert and Awards byatanzwe ku banyafurika bo mu nzego zitandukanye bakoze ibikorwa by'intangarugero biteza imbere uwo mugabane. Abo barimo nyakwigendera Pombe John Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania, Thierry Ndayishimiye.
Nubushimwe bwatangiwe muri Kigali mu karere ka Nyarugenge kuri tariki ya mbere ndamukiza umwaka w'2023 aho byateguwe binatangwa na Heritage Time mu gitaramo caranzwemo ibikorwa bitandukanye byerekana ubudasa n'umwihariko w'umuco nyafurika. Abashimiwe bari mu migwi batowe mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Muri abo harimo umuhisi Perezida John Pombe Magufuli yahoze arongoye igihugu cha Tanzania, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Iyani Kama yahoze arongoye igihugu cha Botswana, Goodluck Jonathan yahoze arongoye Nigeria, Vice Perezida wa Liberia n'abandi. U Rwanda nigo rwatowe ngo rwakire ibi birori kubera inguvu rubandanya gushyira mu iterambere ku buryo rwamaze kubicitegererezo kuri benshi kuri uyu mugabane nk'uko bivugwa n'abateguye ibi bikorwa Heritage Time. Heritage Time ni kigo cagutse cihaye ihangiro ryo guteza imbere itangazamakuru ku mugabane wa Afrika, kikaba catanguye gukora mu mwaka w'2020. Ni naco categuye ubu bushimwe. Moses Siroko Siasia arongoye Heritage Time agira ati:
"Today I never knew.
Ndabona ari nk'indoto kubona iki gikorwa kibaye ku mugaragaro ku bwa Heritage Time. Ibi bituma umugabane wa Afrika uhabwa agaciro mu bijanye n'itangazamakuru. Ibi ndabibonamwo ubuntu buhambaye no guhabwa inshingano zikomeye, bikanyereka ko Afrika iri kirahabwa ikibanza ku mugabane w'isi."
Africa has a place in the world.
Moses Siroko yanatangaje ko ari umwanya wo guha agaciro no gushimira abanyafurika bo mu nzego zitandukanye bakoze ibikorwa by'intangarugero bigamije guteza imbere umugabane. Seretse Kama Iyani yahoze arongoye igihugu cha Botswana ari mu bitabiriye iki gikorwa i Kigali, ari mu bashimirwa ingufu yagize mu guharanira uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko. Yibukije indongozi za Afrika muri rusange ko bakwiye kubera aho abanyagihugu bakabereka inzira nziza.
politike
ni nziza ariko ishobora kwangiriza byinshi mu gihe iyo bikoreshejwe nabi. Abayobozi b'Abanyafurika bakwiye kubera akarora keza abanyagihugu, bakabereka inzira nziza aho kubiba imvugo z'urwanko no kuburebamwo ibice. Ati ntabwo politike ari inyungu z'umuntu ku giti ciwe, ahubwo ni inyungu z'abanyagihugu umuyobozi abakwiye kugendera ko. Ariko ku mugabane wacu hari uturoro twinshi ko abayobozi baja ku butegetsi bakumva ko ari ingabirano bahawe n'Imana. Hari abantu benshi baba bakwiriye kuroswa umwanya wo guteza ibihugu byabo imbere bigashika urwego rushimishije.
In order to change an outcome.
Dr. Goodluck Jonathan yahoze arongoye Nigeria hagati y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015, nawe ashimiga uburyo ariwe perezida wa mbere wa Nigeria yemeye gutanga ubutegetsi mu mahoro, akabuha abatavuga rumwe n'intwaro yiwe igihe yari amaze gutsindwa amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubwo yari amaze kwakira agashimwe kiwe, yafashe ijambo ashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu mugwi w'abayobozi bakomeye bakoze ibikorwa bikomeye kuri uyu mugabane no mu bihugu byabo. Yagize ati,
"Let me sincerely appreciate President Paul Kagame.
Ndashimira nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyagihugu b'iki gihugu. Kuri jewe ishimikiye ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda rwabereyemo genocide yakorewe Abatutsi, rukaba rumeze uko twabonye ruri ku rwego rw'intangarugero kuri uyu mugabane. Nibyo gushima ubutegetsi ubwubatse u Rwanda inyuma y'amabi yaramaze gukogwa mu gihugu cy'u Rwanda.
Terrible genocide."
Umunyarwanda kazi Christelle Kwizera afise imyaka 25 y'amavuko, nawe ari mu bahawe agashimwe aho yakoze ibikorwa byo gushikiriza amazi meza ku banyagihugu abicishije mu muryango yashinze witwa Water Access Rwanda. Avuga ko umunyafurika wese yarakwiye gushira ingufu no kurazwa n'inshinga ibiteza imbere bikanaha uburenganzira ku kubaho neza kuri buri munyagihugu. Ati,
"Every African deserves.
Buri munyafurika akeneye kumenya uburenganzira bwa muntu caricho. Icyo umugambi wacu wifuza ni uko buri muntu ashikirwa n'amazi meza. Kuba tubashije kuronka agashimwe bitwongerereye ingufu, kandi ku myaka mfise nabifashijwemo n'ababyeyi kugira ngo ndabishike ko."
An impact over the years.
John Pombe Magufuli yahoze ari perezida wa Tanzania, nawe yahawe agashimwe k'umuntu yaraniye impinduka abicishije mu burongozi, aho yashimikiye kuguhasha ibibazo byari byugarije igihugu ciwe birimo ruswa, kwakira n'ababanyagihugu mu nzego zo hasi, gusesagura amatungo ya leta n'ibindi. Nagashimwe kahawe umukenyezi w'umuhisi Pombe Magufuli, ariko akaba yahagarariwe na ambasaderi wa Tanzania mu Rwanda, ari nawe yafasha ko gashimwe. Abandi bashimiwe barimo Victoria Nalongo na Musisi yashinze umuryango ufasha abana wiswe Bright Kids Uganda, akaba ari n'umunyamakuru wa mbere wa siporo muri Uganda, umunyamategeko wo muri Kenya Patrick Rokotieno Rumumba, umugwi w'abana b'ababyinyi wo muri Uganda Tripogeto Kids, n'abandi bo mu nzego zitandukanye kuri uyu mugabane. N'ubushimwe bugene w'Abanyafurika barimo n'ababa mu makungu mu nzego zose zirimo ubudandaji, politike, ibikorwa by'ubugiraneza, za imyidagaduro, ubuhanzi, umuco, ikoranabuhanga, siyansi no guhanga udusha. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, tuhere mu Burundi. Ikipe y'igihugu y'u Burundi mu mukino wa handball yabatarageze imyaka 19 mu mikino ibiri ya gicuti yakinnye n'u Rwanda yatsinzwe rero iyo mikino yose. Umupira w'amaguru huza amakipe y'abakobwa, naho mu Burundi ikipe ya Abuja Queens niyo yatsinze ejo ku cyumweru irushanwa ry'uyu mwaka. Izi nkuru zose turazigezwaho na Desire Hatungimana.
Ikibuga Umuco mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushiruseko bw'u Burundi niho mu gwa Abuja Queens wagiye gutwarira igikombe cy'uno mwaka. Umupira w'amaguru wabigiye mutsinze Bonavenir bitsindo bine ku busa mu higanwa rya Limited Women League. Uwo mugwi waciye usumbya Fofera yo mu ntara ya Ngozi inota rimwe ubona gutwara igikombe. Umumenyereza w'uwo mugwi Jumaine Niyonkuru amenyesha ko gutwara igikombe bitari byoroshye kuko barindiriye umunsi wa nyuma kugira bashobore kwambura icyo gikombe mu gwa Fofera wari ugisanganywe. Yabwijwe rya Amerika icyabafashije kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Icyambere n'uburyo icambere n'uburyo hama urufise uburyo uca witegura ico nico cambere twarushije abandi hama ikigira kabiri kubyerekeye mu kibuga indero indero kubakinyi indero kubamenyereza indero hose muri buja kwinshi nico cambere twashize imbere
urongo igisata cy'abigeme mu mpira amaguru mu Burundi Kabura Ejeni arashima ingene iryo higanwa ryagenze kuva mu ntango gushika mu mpera amenyesha ko mu nkino mpuzamakungu abazohura n'u Burundi bazobona ko buri ku kivi
nkavuga ni kuko gero gumpira amaguru abigeme gwarashwe kuduga ku rwego shimishije uno munsi na umugwacu cyo kugenda guserukira igihugu hanze bazobona ko u Burundi ufite abigeme bashoboye kandi umupira amaguru abigeme mu gice cy'u Burundi maze gutera imbere ku rwego shimishije
muri handball naho kuri uno wa gatandatu no ku Imana harabaye inkino za kivandimwe zahuje u Rwanda n'u Burundi imigwi yose yitegura inkino z'ikombe cy'isi kizobera muri Croatia mu kwezi k'umunani kuno mwaka u Burundi n'u Rwanda bikaba biri mu bihugu bitanu vya Afrika bizitabira izo nkino zabere ku kibuga gishasha kiri munsi gato ya ikibuga citiriwe Pere Inyamirambo mu gisagara ca Kigali ku munsi wa gatandatu urukino rwahagaze kubera imvura hasigaye iminota indwi ngo rurangire u Rwanda rufise ibitsindo 49 kuri 28 vy'u Burundi kuruno w'Imana u Rwanda rwatsinze u Burundi ibitsindo 43 kuri 37 mu rukino u Burundi bwari bwatanguye buri mbere buza kugogwa n'iminota ya nyuma Floribert Nimubona amenyereza umugwi w'u Burundi yabwijwe ijya Amerika icinkino mwe nizo zifasha
urukino nkuru rudutegura mu gukosora tunenge tumwe tumwe tuba tutazi canke abakinyi bagiye barasubira inyuma canke andi baratera imbere ni match nkizi rero nizo zitwereka ati ubu mugeza aha hasigaye amezi ane urwego mugeze ko nuru ni nayo match rero zituma dukosora utunenge tumwe tumwe tuba tugifise ku buryo dushika mu gikombe cy'isi yose twamaze gukuramo udutotsi twamaze gukosora udukosa turiho
uwo mumenyereza yizera ko bazoshika mu kwezi k'umunani bameze neza kuko ivyo gukosora biracari vyinshi
tugiye kubandanya ari ibintu bitaratomoka neza ego cyane cyane la condition physique twazi cyane cyane kwibura yakora condition physique tugiye gukora condition physique ku buryo dushobora gukinana iminota 15 ari home home dushobora gukina iminota 20 ama defense yose nka 4-2 cyane cyane ko ibura yari abantu baterera kure ibyo byose si ukubivuga kuja kuri tableau no kuvyigisha ku munwa ifo kuja ku kibuga bigakosorerwaho
urongo ishira hamwe rya handball mu Rwanda twahigwa Alfred akaba yamenyesheje mugenzi we Burundi ko nabo mu kwezi kwa gatanu bazoje Burundi kubasubiriza mu ndumane Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda ikipe ya APRFC ni ikiri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa 25 nyuma y'uko wa 24 usubitswe kwa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya Gorilla FC yanganyije na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Bugesera kuri Stade Muganda y'i Rubavu ikipe ya Rwamagana City yatsinze Rutsiro FC igitego kimwe ku busa umutoza wa Rwamagana City Emmanuel Ruremesha avuga ko nawe iyi ntsinzi yamutunguye kubera ko ikipe atoza imaze igihe kirekire mu bibazo by'ubukene
ababeshye turi mu bihe bigoye pe kubera ko urumva yumuntu natangiye kugira mu mezi atatu atarahembwa biba bigoye biba bikomeye twagiye mu karuhuko kugira ngo ubuyobozi bwiyorganize bubashe guhaye ibyo abakinnyi bagenewe ariko ntibyakunda turaza dukora imyitozo muri kondisiyo zigoye cyane zigoye ariko zigoye ku buryo nge nakubeshya imacha nafite ubwoba uko nyitakaza ariko ndashimira abahungu kuba bitanze bagakora ibishoboka byose naho ubundi fiziki matwari hasi cyane
ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu AS Kigali yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade Bugesera Marine FC itsinda Musanze FC bitego 4 kuri 1 kuri Stade Muganda y'Irubavu naho Police FC itsinda Lyon Sport bitego 4 kuri 2 kuri Stade Muhanga ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu APR FC yatsinze Bugesera FC bitego 2 kuri 1 kuri Stade Bugesera Etincelles FC inyagira Gasogi United bitego 5 kuri 1 kuri Stade Muganda y'Irubavu hanyuma Kiyovu Sport itsinda Espoir FC bitego 2 kuri 1 kuri Stade Kamaramaka y'Rusizi kugeza ubu nyuma y'imikino 24 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe ikiri ku isonga ni APR FC ifite amanota 52 ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 50 Rayon Sport ni ya gatatu n'amanota 46 ku mwanya wa kane turahasanga AS Kigali ifite amanota 42 Police FC izari ya gatanu n'amanota 39 ya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 37 Etincelles FC nayo ifite amanota 37 ikaba ari ya karindwi ikipe ya munani ni Mukura Victory Sport ifite amanota 38 Gorilla FC ni ya cyenda n'amanota 32 ku mwanya wa cumi turahasanga Musanze FC n'amanota 33 ikipe ikipe ya Bugesera FC ni ya 11 na manota 28 Rwamagana City ifite manota 26 ikaba ari ya 12 ya 13 ni Sunrise ifite manota 25 ikipe ya Rutsiro FC ni ya 14 ikagira manota 21 Marine FC ifite manota 19 ikaba ari ya 15 ya 16 ano ya nyuma ni Espoir FC ifite manota 18 n'umwenda bitego 29 yari Claude Munyandinda ikigari
Nshuti mukomeje gutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndi Jeffrey Mutagoma na Jeta hani wamfashije kwegeranya ibiganiro